ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije n'abagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije Abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere. Mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komini. Na matora yabaye itumanaho rya internet ryafunzwe mu gihugu hose. Ingaruka ni zihe?
N'umunsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani kw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya, uko twagiye turabironga.
Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoza kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri isaha aribanda ku matora yo mu Burundi, yabaye nta banyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Nari maze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi. Abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komini. Gusa ni amatora abaye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru ni ya Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana.
Kuva igihe cy'isaha 5 z'agatondo kuri uyu wa gatatu, imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram na Telegram ntibiriko birakora. Umwe mu bakandida ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa Gatongwasa mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ahejeje gutora mu ntara ya Ngozi, avuga ko ari kimwe mu bimenyetso yuko atacizere kinini cyo habwa amatora. Ariko naho biri uko, Agatongwasa avuga ko ataco bihindura kubijanye n'abategerezwa kwitaba amatora. Ukaba nkako abanyagihugu bavuga ko bo bitababujije kuyitaba. Ariko hamwe n'ivyo, bamwe mu bavuganye n'isoko ryacu mu gihugu hagati bavuga ko bafise amakenga kwihagarikwa giyo mihora, kuko hagize icuka kibi caduka bataronka gitabara.
Baza kubica rero ndamenyeko biraba haba hanze haba hehe, urumva hano dufite amakenga.
Amatelefone yose acacika, urumva twikeka yuko havamo akantu k'akavuyo gatoyi, none ata makuru ariko arahanahana mba twabigenza gutya bigo. Urumva naho hobamo ubuntu byo kapfurumayi ntitumenye ibyahabaye. Njye gituma rero tuvuga tuti basiye imihora, hakogwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasanga ya matwi ariko aragenda neza kubera akimiho. Icyo kintu cyo gukimihora na cyo nari niko kirabane ko neza icyabitumye.
Umuhora wa WhatsApp usanzwe ukoreshwa cyane mu guhanahana amakuru mu gihugu cy'u Burundi, haba mu baba mu bisagara hamwe no mu mitumba. Urwego rujejwe gucungera ihanahana ry'amakuru biciye muri iyo mihora ARCT nacyo rurabivuga ko kugeza ubu amakuru ajanye n'amatora atangwa n'urani rw'imenyeshamakuru gusa. Ivyo navyo bigizwe n'imenyeshamakuru bishika kuri 30 bikorera mu gihugu gusa. Bamwe abanyagihugu bavuganye n'isoko ry'ijwi rya Amerika babona ko ihagarikwa ry'imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ituma hari amakuru atamenyekana kubera abamenyeshamakuru bashobora kudashika hose. Ku bw'aba abanyagihugu, bamwe babona ko abari hanze y'igihugu bataronka amakuru nk'uko bikwiye.
Byari kuba byiza ya internet ziko zirakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gihugu cy'u Burundi. Twebwe tugatwimvira yuko gutuma internet bacugurura kigakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gikorwa cy'iteka nk'iki cyo kiba mu Burundi, abantu bose yaba bari mu Burundi cyangwa abanyamahanga bakimenya.
Kujya na twebwe ivabo bihabaye twaratubyumvina, turakeneye ko rero no nini wacu babyumva hama bakabikwikirana, kumbe ntihaburanabona icyo badutereramo.
Ariko kuva kuri uyu wa kabiri hari amakuru yahanahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi zikiko zirakora, avuga ko iyo mihora ishobora guhagarikwa kuri uyu munsi wa gatatu. Byatumye bamwe bashobora kwikora ku bundi buhinga bashyira muri telefone ngendanwa bita Tanda VPN, gutyo basubira gukoresha izo mbuga zari zugawe. Ariko bakaba bari kurushe ihagarikwa ry'imihora nk'uku sijya mbere bari mu gihugu cy'u Burundi. Igihe amatora yaheruka mwaka wa 2015, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko aritoza kuri iki kiringo arangije byarabaye. Ikiringo bamwe bavuga ko kigira gatatu kandi carenga amategeko agenga ibwirizwa shingiro, mbere kiba caravyaye intureka mu gihugu.
Urakoze Desire.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
turacyari ku matora yo mu Burundi noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa president bagiye batora duhereye kuri agatorwa sawishyaka CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri commune Kiremba yo mu ntara ya Ngozi naho Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi we yarahagarariye ihuriro kera Burundi yatoreye mu ntara ya Kayanza Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
umukandida agatondwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri commune Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyeshamakuru batanguye kwankigwa n'abaserukiri mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'imihari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavuye avuga ko bitamujyohigeye kubona abamenyeshamakuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora kwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye n'ukuva ba mandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha yo umuntu afisa amakinga canya kangonongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe zirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganijwe twebwe rero icyo dusaba abarundi bose nuko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere hanyuma tugasaba yuko amajwi bo yaharura ukwari ntiyagira umuntu yorondera kugira ibintu bitari byo kuko turumva yuko hari habafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ari byo byohita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze icyo tusaba rero nuko umuntu wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora na internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatogwasa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde wahoza twari Burundi Domitien Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri commune n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka ya amatora izogende neza bikenewe ko umugwi uje gutegura amatora seni ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu biye ibiharuro yerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abacejwe gucungera amatora ababaserukira ndani imigambi inyuranye kuba bareka bagakurikiza ibiharuro kandi bakabaha ibyo byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta ishize twese tuyemere
nuko amakuru twaronse abivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba guhungabanya umutekano hanyuma abajije umutekano bashobora barazihagarika bazihagaritse baragerageza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yarimo umuntu yarasinkoho yari yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari basinkombere guhunga umutekano bwabo kumuhira ibyo byabaye igihe cy'isaha imwe igitondo hanyuma mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe sene yaje gutora fida iwe asanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri uwo rero yose yafatwa kugira ngo amatohoza abandaye marongoza aho yayakuye aho ibyo byabaye kuri aho batorera hitwa Ingomane ni muri Giharo kishitazi birimo nusu mu karere k'uburaruko nta kidasanzwe kirabayo mu karere k'uburengero hari mandatere bwa umugambwe sene mu rugari kuga aho batoraga bita ku rusumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutarugwiwe kuwundi muntu no muri quartier Swahili hanye ni muyinga aho bita kuri ecofocoranic gice cy'isa cy'isatu ariho uwafashwe uwo muri umugambwe nyine aragerageza kugomba kubwira abantu abatora
ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabaje nama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7. Bitekanijwe ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Reka Eloge Willy Kaneza akomeza atubwira iby'abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida, aranatubwira icyo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora. Eloge.
Amakuru y'u Amerika ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye nuko henshi ibiro by'itora byubugaye ku masaha, nukuvuga isaha 10 z'umuhingamo nk'uko byari bitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi bangombwa ku mwanya wongerezwa. Mu ntara zitarinke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe senere bahagaritswe, abankiwe kugenzura itora hamwe n'abakubiswe. Abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane. Eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari mu rundi akomereka canke mu rundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi ababifite uburenganzira warungitse mu kuduserukira amabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bwushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora. Naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, twosaba yuko ari afise umunezero mubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo mu Burundi kuko aba abatsinze abandi nabo batashobora gutsinda amatora.
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo.
Ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba. Uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano. Umenga abantu barago umengo hari gihava kiba. Nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanya muneza abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza ikiza kubagirira neza utamengo n'abantu baje kubagirira nabi. Umengo hari bararigira rigwe. Ica mbere ni ico kigira kabiri insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira umwe muhamagaro bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva nkaba nanashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo.
Ubwo butandukane president Pierre Nkurunziza we yabubonye bugica. Ahejeje gutoreye mu mbawangozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru.
Aya matora atandukanye ku ngonga zitatu nibwo ya mbere amatora abaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kaje mu kuboko kw'abanyamahanga. Ariko amatora ni umwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro Imana isome ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze. Kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Aba banyamahanga nabo batashitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye. Umwe muri bo watari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahanga ajejwe imigenderano ya Amerika n'ayandi makungu kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha makuru yagize ati
as voters there go to the polls today.
Dushinze igisho Burundi aha batora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi. Ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko haba amatora zirinjyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi. mubihanurwa n'ivyitezwe vyose president Nkurunziza hica dakekeranya na gato
ni foto itari nziza muri kahise ko kwitambika imbere vya bimatora kwa gutamenya uwe ndazi neza yuko abarundi bigishije uzanye igisho zurizikana igihugu turamaze gutandukanya cyase mu rugo tukivuza yuko aronse menshi aronse make bikerezo vamwe byinshi ha muntu yamagwa mbere n'isi yose uno munsi batera imbere gakunda ejo bigakanga ko guteragira umuntu agiye mu matora byo guteragira guteragira uno munsi akimbo mwaka kimbura undi mwaka ugomba gusanga ndiyimbo undi mwaka ateragira gusanga ndiyimbo turi mu mwimenyerezo rero yuko amatora ariho guteragira urali mukimbura cyangwa ukarima karima rima
kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze imigwana y'abahutu n'igisirikare cyaciziziwe n'abatutsi mu mwaka wa 2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
urakoze eloge wili kaneza twisegure ku baduteza amatwi ko tutashoboye kubona Gaston Sindimo wa uprona na Leon Singenda kuma na wasabwanya Frodebu kubamenyesha aho batoreye nicyo bavuga ku matora nibidukundira mu makuru ya chataha turabibagezaho noneho tujye muri commune Giheta mu ntara ya Gitega aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye naho umukandida wigenga Francis Rohero we yatoreye mu zone ya Musaga inkuru ya Desire Hatungimana
kwidubu muri commune ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka yo yatoreye isaha imwe yo mu gitondo muri cyo kibanza hari ibanza byo gutoreramo bitatu abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,900 nkuko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri cyo kibanza kuko bazindutse abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako
ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise beshi bazindutse kandi ariko batora umutekano nta bantu ariko baronona ico rero ni ciza cyane ku buryo dutegereza kubakeza uno munsi nti ariko hatora abanyamigambwe ariko hatora abarundi umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora atari umunyamugambwe atari akagwi rero iyo ari vy'igihugu yononye abayiyononeye nico gituma rero no hanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene kandi turize neza uko abafise umutima atari beshi baba bafise nabo nikogoma tubahanura uko nyene
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru
ntaba jewe mbashingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba mugabo kugubu amatora ari ku munsi mukuru abantu ntibasubire kugira ubwoba umenga amatora aje kunyaga bamwe aje guhezayo abandi jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe umuntu wese aza n'akanyamuneza aza twengagira ati ngiye gutora indongozi nziza ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye rero n'abafite umujinya mu minsi yeje numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana ni kwandagazanya icyo kinyireje nkabanagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru
amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp Facebook na Twitter zugaye mu Burundi Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'abarundi atakibazo ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijeje kwisubirako
bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru abarundi bakamenya ibiriko nyabyo ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito mu guca abarisha bavuga ibitari byo icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki mu gihe yabayirigije kugira ngo agabanye urukurukuru agabanye ububeshi agabanye ibyo konona ni umushyigikira muga mu gihe yababigira kugira ngo kubera ubwoba ibibazo ati barava kumenya ukuri ntashaka
aho yari ari mu Giheta Evariste Ndayishimiye akarasabye bitoza n'abarundi gushiraho intaje ishize
bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa hanyuma tukarindira ababijejwe baharure hanyuma batubwire ingene vyagenze kandi kindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho bakimanza kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza novuga n'abarundi twese turatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimo kuko nico gituma ndashobora kuvyanka na wewe uburimo
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire nkuko twababwiye aya matora yabaye mu gihe kuva mu gitondo umuyoboro wa internet wari wahagaritswe mu gihugu hose ni igikorwa cyabangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri rusange. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira kuri icyo kibazo n'umunyamakuru w'inararibonye Alexandre Niyungeko wahoze akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi.
Mu binyamakuru cyane cyane amaradiyo Nzamba, radiyo Fizika Africaine y'abanyagihugu hamwe na televiziyo Renaissance, uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka. Nuvuga rero ko ingene twagiye turabikora n'ubu tukiriko turabandanya nuko uko twari dusanzwe dufise abo twikora ko baduha amakuru mu gihugu twagiye turabikora ko naho kenshi bitoroshe turahambira ijambo abahiganwa abo twashoboye kuronka abashoboye kutwitaba twagiye turahambira ijambo abandi bahinga abanonosoye amategeko canke n'abandi bafise ivyumviro baterera na cane cane tugashimikira kandi ku bitari ko biragenda neza.
Muri make mu kurangiza amakuru mwaronse kubagiye gutora nabo mwashoboye kubaza abandi bakurikirana ayo matora, babonye muri rusange yabaye gute, babonye abanyagihugu nkabo mwashoboye kuronka inkuru zabo biteze iki kuri aya matora?
Ikintu kimwe ubona nuko amatora yitabwe n'abantu benshi cyane gusa gushika mbere naho mukanya hariho abari ko baravuga ko mu makomine amame nkaza Kinindo abantu bari bakigenda amasaha y'ukugara yageze hariho abantu bari bakigenda baca gutora. Nukuvuga yuko urumva ko abantu bari benshi kandi bagiye hakiri kare, birerekana neza yuko abarundi banyotewe induka mu gihugu kuko uravye n'abandi twagiye turavugana biraboneka neza yuko haba amatora yabaye 2005 haba yabaye 2010 yabaye 2016 siyo tuyavuga biraboneka neza ko icyo bita mu gifaransa todo participation, ni ukuvuga abantu bitavye ari benshi cyane gose, bisigura yuko ari abantu banyotewe rero impinduka ko ibintu byohinduka mu gihugu kuko biraboneka neza ko hariho ibitagenda neza abantu benshi yifuza ko byohinduka.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Namwe murakoze.
Tuve mu Burundi ariko noneho twigire hafi umupaka wabwo n'u Rwanda, ku mupaka wa Ruhwa uhuza ibihugu byombi, aho abaturage biteze ko nyuma y'amatora ibihugu byombi bishobora kuzahura umubano umaze imyaka irenga 5 warazambye. Barasaba ubutegetsi ku mpande zombi ko buganira ubuhahirane bugasubira uko bwahoze. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye maze ategura inkuru ikurikira.
Ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajyanama ba komini mu Burundi, Ijwi rya Amerika yahisemo kugenderera igice cya Bugarama gihana imbibi n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa. Kuva imibanire hagati y'ibihugu byombi yaduka mu 2015, aka ni akarere karanzwemo ibikorwa byo gukaza umutekano mu buryo budasanzwe bitewe no kwikekana ndetse no gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'urw'u Rwanda. Kuri uyu munsi w'amatora nyirizina, nta kidasanzwe ubona cyakozwe muri ibyo bikorwa by'umutekano. Mu kibaya cy'umugezi wa Ruhwa ugabanya ibihugu byombi, abahinzi baramukiye mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe. Utereye amaso hakurya ku gice cy'icyo kibaya kibarizwa ku Burundi, naho haragaragara baje mu mirima yabo, baba basarura cyangwa se abakora indi mirimo mu mirima yiganjemo ibihingwa by'imboga. Kuva umubano w'ibihugu byombi wazamo agatotsi mu 2015, ku bafite imirima muri icyo kibaya bari banasanga ngo ubucuti yewe bamwe baranashyingiranwe, igikomeye bashobora gukora ni ugucirana amasiri, umwe ari hakurya undi ari hakuno, kugendera nabyo byarahagaze.
Abavandimwe baba bariyo k'imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mbandi kubona jama yanjye hako yago sinanayihu kuboko kunyihaye kuboko, urumva mba nkoze fraction. Ubu nuko uvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntayukanye n'umujyango, kuko data ni umunyarwanda ariko mama ni umurundi, manake igisokuru cyanye kinkishi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze no mu kari Burundi nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu ngo tufunze nk'afi nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi niko nkeka. Nta muntu n'umwe ujya Burundi, naha hakujya uhareba gutya ukuhabona nta wakwibeshya nyine ngo abe yagerayo.
uretse kubiri diduka ry'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi ryaratangije imiryango n'inyungu zavaga mu bucuruzi bwambukiranye imipaka zarahagaze
mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajya tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana
hano twahakuraga amafaranga atari muste amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona ariko biba ngombwa kubafungura twibaza ibere twasubira mu bibi bya mbere n'ubundi tukonya tukona ku mafaranga
iyo migenderanire n'ubuhahirane bimaze imyaka 5 bihagaze bamwe mu baturiye umupaka wa ruha ku ruhande rw'u Rwanda baragaragaza icyizere ko ishobora kuzahurwa binyuze mu bategetsi bashya batorwa i Burundi
kize cyo gifite bitewe nuko urabona abapeza baruriho takanira cyo yatanze uwo yasizeho aramutse atuwe ashaka kuzaza afite imyumvire itandukanye n'iyura ya waruriho ubwo bikatura byiza kuba badufunga umupaka tukarakwambukira kumaranga muntu n'ubundi nka 70% ikize kirahari kabisa
kwije nuko wenda uriya yatatanze kandidatire bishoboka ko uriya yajyaho ashobora kuvuga rumwe na leta y'u Rwanda wenda abantu imigendana ikatambukaje nuko abantu bavuga hano kagenda Burundi niranga muntu harundi bakazana bakagatembera nta kibazo bisubiyeho byaba ari byiza
gusaba bagahuriza kuko babategetse impande zombi no kuvuga u Rwanda n'u Burundi baganira hagashaka uko uyu mubano wazahurwa kuko ibyangiritse ari byinshi
cyo mwadufasha nuko mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane tugize inzara tugize kubo manake tumeze nkaho dufunze saye nko mu yimisi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane
bibaye bikunze rero ubuyobozi bukadufasha mbega muri make bukadukundira nienda kuko twebwe tuba turi hasi ntabwo tuba tuzi impamvu twe tutomoka bikaba ngombwa ko twomoka byaba tubera byiza cyane kuko hano twarahahiraniraga
dusaba nyine nk'ugwego rwo hejuru nyine rwabijyamo tukongera nyine tugahuza byaba ari byiza cyane kuko n'abacuruzi benshi bajyaga i Burundi bakazana ibintu
nuko bitega amaso Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amakuru yacu tuyasoreze mu Bufaransa, aho urukiko rw'ubujurire muri icyo gihugu rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga uherutse gutabwa muri yombi yakoherezwa kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Maître Laurent Bayon wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo yunganira yaburanira mu Bufaransa. Inkuru irambuye turagezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugero ku rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda. Abunganira Felicien Kabuga bagaragarije urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru. Maître Laurent Bayo ati twasabye ko igihe cyongerwa mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batwemereye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'uru rukiko. Urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko. Maître Laurent Bayo ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha. Ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'Ubufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga. Dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko byagenda kose kubera ko ruriya rwego rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata. Maître Laurent Bayo yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ku magingo ya uko ikibazo gihagaje Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'Ubufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi. Ati Ubufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe. Yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwa muntu afatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha. Nibutse ko leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiye na bagenzi bacu bakoze uko bashoboye kutugezaho amakuru arebana n'amatora mu Burundi nubwo bitari byoroshye. Nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Fasil Gabehu niwe wayegeranije, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.